umukuru mu rwisebera yavuze ho gasana kabanga yibiye amenyesha makuru n'abakomiseri bo mu rwe bari mu nyigisho kugera ku munsi wa gatandatu w'yindwi ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Izo nyigisho zerekana hanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere ubwicanyi butagira izina hamwe niho nyabwoko bitegurwa. Zizotangwa n'abahinga b'Abarundi cyane cyane baganisha ku mabi yo mu mwaka w'1972 aho ubwicanyi bw'uwo mwaka bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi by'abahutu mu Burundi nk'uko amatohoza yakozwe n'inzego z'igihugu na mpuzamakungu byerekana. Umukuru wa TVR asanga imbere y'uko ubwo bwicanyi buba harabaye ibindi bintu bitari bike byaganishije kuri bwo. Nibyo umurwi wiwe watohoje ko Pierre Claver Ndayicari
ndabivuga buke kubera ntaragira kutubwira inzego uyu mwaka icyegeranyo kizosohora kizovuga ibyo twatohoje byabaye mu Burundi kuva 1885 tuduge duce ku Badagi bari mu Burundi duce ku Babirigi bari mu Burundi turaba intwaro y'icami nyene yigengeje turaba ba ntubaje kwihigisha ijambo ry'Imana nyene yigengeje le missionnaire twongere tuduge turaba ibyatugoye mu myaka 63, 65, 65, 96, 71 kubera tubifatanya n'ibyo twavuze umwaka uheze.
Yasubiye kwemeza nk'uko yabibwiye inama nkenguzamateka n'ishingamateka umwaka uheze ko ubwicanyi bw'72 ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu.
Uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe Abahutu mu Burundi tukavuga crime contre l'humanité ubwicanyi budasanzwe bwakorewe Abahutu mu Burundi mu gihugu cyose.
Ariko Perezida Ndayishimiye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka yatangaje ko hataragera ko ubwo bwicanyi bwitwa iho nyabwoko. Yarasiguye icyatumye Leta ibangira.
Hari abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo '72 ngo ni iho nyabwoko ryagiriwe Abahutu ko Leta atakivuga. Hari abavuga ngo Leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki. None tuzoza turafata akamanyu maze uburongozi buca buvuga ngo ko muzaha akamanyu reka oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko. Icyo gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira icyo cegeranyo buke bwiga ingene bugikoze. Mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira he muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Ibyashyikirijwe na Kizigenza w'Abarundi byaranyuze ya Terence Mushano umunyamabanga mukuru wa Sage Genocide Cyirimoso ishyirahamwe rihana inyungu z'inkeho z'abatutsi rikagwanya ibyumviro bya Genocide ku isi.
Yakebuye iba severe siba n'izindi nzego zemeza ibyo byaha bakwiye kubyitondera mugabo kugira bigende neza na Leta yo kwikora kuri oni bayitinyira iki.
Na Jarve nibigira umwe mu baserukira amashyirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu akaba n'umucikacumu mu bwicanyi bwo 93 bwakurikiye iyicwa rya Perezida Melchior Ndadaye arashima ijambo rya Perezida Ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'Abarundi.
Harakenewe ko haba humvikana hakaba winyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi kugira ngo hashyirweho itegeko rihumuriza imigwi y'Abarundi bose kandi hagaca hashyirwa mu mugwi abantu abashingantahe n'abapfasoni bivuze n'ijambo ari nta makemwa bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha Abarundi ariko atari kuzura kaboze gusa. Amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha guha umwizero Abarundi.
Abamenyeshamakuru bashatse kumenya icyo Ndayicariye yibaza ku majambo ya Perezida Ndayishimiye aina wamugena. Yavuze ko mutahura rwose kubera ari umubyeyi w'Abarundi bose mu gihe mu rwi wiwe ari uw'ubuhinga uvuga ibyo wabonye.
Umukuru w'igihugu niwe se Barundi niwe aramuswe igihugu uyo ntawe umuvuguruza. Icyo ni ca mbere. Hanyuma intebe yicaye ko nk'umukuru w'igihugu ni intebe yo kubaha. Urugwego turongoye rwitwa severe rushigwaho n'inzego z'igihugu twitwa umugwi w'ubuhinga umwanya w'umugwi w'ubuhinga mu kuvuga ibyabaye siwo mwanya w'uburongoye igihugu kuko urongoye igihugu nashinzwe severe gusa. Urongoye igihugu araba ubuzima bw'igihugu mu byumba byose nihagera. Twebwe twizeye ko umukuru w'igihugu azovuga ahagaze kandi yaratanguye yavuze ati severe twayitumye kurondera ukuri ni kuturonderere ikuduhe nitwakuronka tuzoganira n'Abarundi tubaze icyo twokoza uko kuri.
ninyuma yo gutangaza ku bwicanyi bw'indwi na kabiri yariho nyabwoko ryakorewe abahutu inama nshinga mateka ikabishira ku mukono mu rwisever n'ubu nta bundi bwicanyi uribanda ko nyuma hafi y'umwaka kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusangi byakubwemo abahutu cyo gihe ukanabaza bise ico bazi kuri ubwo bwicanyi erojye uri kaneza ijwi rya Amerika.